uno munsi rubanza ruregwamwe muri rimbyi Kizito Mihigo na bagenzi biwe rwabandanije kuri Sentare Nkuru I Kigali Kizito Mihigo akaba akomeza kwemera icaha regwa yasavye Sentare ko yomwemerera kuburana atawumunganira mu vy'amategeko afise ngo kuko adahaka n'icaha kandi akaba agisabira imbabazi Kizito Mihigo yafashwe mu kwezi kwa kane kuno mwaka akaba ari gwivyaha birimwo gushaka kugirana nawe umukuru w'igihugu I Kigali ni nkuru ya Focus Ndayizera
Akigera imbere y'urukiko mu gitondo cy'uyu munsi na bagenzi be umuhanzi Kizito Mihigo yabwiye urukiko ko atagikeneye umwunganira mu by'amategeko yavuze ko yaburanye yemera icyaha ko hari umwanzuro yamaze gushyikiriza abamwunganira ugenewe ubushinjacyaha n'urukiko ntibawutangira igihe Kizito yemera ibyaha byose aregwa birimo kugambanira igihugu afatanyije n'ishyaka RNC taramerwa mu Rwanda n'umutwe wa FDLR ku ruhande rw'abamwunganira bo bavuga ko Kizito yemera ibyaha kuko ataza amategeko ko wagendera ku mahame y'idini kwa tigeza agira uruhare mu kurema cyangwa gukorana n'umutwe wa FDLR n'ishyaka RNC gusa bakavuga ko icyo wabunganira yakoze ari ukuvuga nabo ubutegetsi nyuma yuko Kizito akomeje gutsimbarara ku cyemezo cy'uko adakeneye umwunganizi ubwo urubanza rwakomezaga kuri bagenzi be we yari yicaye asoma igitabo mu gihe umwunganira yaramaze gusohoka mu cyumba cy'iburanisha yubahiriza icyifuzo cya Kizito undi wakomeje kuburana mu itsinda rya Kizito na bagenzi be ni Jean Paul Dukuzumuremyi uyu nawe yabaye wa kabiri ubwo urukiko ku nyandiko mvugo yakoreshejwe mu mugenzacyaha no mu bushinjacyaha zitahabwa agaciro kubera icyo yisifungwa mu buryo budakwiye ikiremwa muntu yavuze ko yamaze igihe cy'ukwezi afungiye ahantu hatazwi apfutse mu maso kandi ngo asobanurirwe ibyo azavuga nagera imbere y'urukiko ubushinjacyaha buvuga ko bufata nk'ibisanzwe uburyo abaregwa bakomeza guhakana inyandiko bakoreshejwe mu mugenzacyaha no mu bushinjacyaha kugeza ubu abantu batatu barimo Cassien Ntamuhanga ukoraga umwuga w'itangazamakuru nibo bamaze kuburana muri bane bagize itsinda ry'urubanza rwa Kizito Mihigo cyakora Kizito wenyine niwe wemeye icyaha kuva urubanza rugitangira kugeza ubu ibisa n'ibyatunguye abantu batari bake bari bazi uyu muhanzi Focus Ndayizera BBC Gahuza Miryango I Kigali